Iyumwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki 10 z'ukwezi kwa 11 umwaka w'2017. Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka ataramije ibiganiro byo kuri ino saha. Kaze mwese.
Iyo ngingo rero yafashwe Burundi ntiburaba kuko Uburundi bwaravuye muri sentare ku itariki 27. Iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki 25 ariko
uyo ni Aime Laurentine Kanyana umushikiranganji ajejwe ubutungane mu Burundi avuga ku ngingo ya sentare mpuzamakungu mpanabyaha ejo ku munsi wa kane yahaye uburenganzira abashikiriza manza gutangura itohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'2015. Iyo nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abanyeshuri bahora biga kaminuza Jomo Kenyatta yakorera i Kigali batangajwe n'ingingo yavuye mu biganiro byabaye hagati y'ikigo cyabo n'inama nkuru y'amashuri mu Rwanda. Izo zose hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Kazi mwese mugume ku maradiyo yanyu. Ikari ko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugenzi wacu Aloise Bigirimana niwe yaduteguriye kandi agiye kuyadushikiriza. Aloise.
Urakoze Oriana. Umukuru w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Kenya Raila Odinga mu rugendo arimwo i Washington aranegura cyane abadiplomate b'ibihugu byo mu burengero bw'isi, ibyitwa ibya Buraya na Leta Zunze za Amerika hamwe n'abarorerezi mpuzamakungu, aho yavuze ko bitwaye nabi mu matora yo muri Kenya. Odinga yagize ati, naje i Washington n'ubutumwa, turakeneye intererano y'amareta yanyu kugira mufashe abadiplomate banyu bari i Nairobi. Ati, aba ambasaderi banyu ntibashoboye guhagarika uruhagarara, icyo bakoze kwabaye ukongereza ingorane harimo n'abarorerezi barimo hamwe n'abanyafurika. Ku bwa Odinga, Kenya kibandanya cinjira mu butegetsi bw'ikenye. Ati, kandi benshi baribaza igituma ibihugu byiyita ko bifise uburambe muri demokrasi ataco biriko birafasha igihugu cya Kenya. Leta Zunze za Amerika zatangaje jo kuwa kane ko zagabye igitero ku barwanyi ba Al-Shababu begamiye umuhari w'iterabwoba wa Al-Qaeda bica intagondwa nyinshi. Icyo gitero cyabaye mu masaha y'icyenda mu masaha yo muri Somalia ku birometero 160 mu burengero bwa Mogadisho. Amerika yagikoranye n'abasirikare ba leta ya Somalia nk'uko umukuru arongoye AFRICOM ni inteko za Leta Zunze za Amerika ziri muri Afrika abivuga. Avuga ko igisirikare cya Amerika kizobandanya gukoresha uburyo bwose gifise kugira kirwanye iterabwoba na cyane cyane mu gutera ibibanza Al-Shabaab igiriramwo imyimenyerezo ya gisirikare hamwe n'ubwihisho bwabo muri Somalia, mu karere hamwe no ku isi. Uwahoze ari umukuru w'ibiro vya gisirikare muri Sudani y'Epfo General Paul Malonge yari amaze amezi arenga 6 afungishijwe icamaso na leta mu rugo rwiwe i Juba kuva kuri wa kane ari degembya. Umutambukanyi wiwe Lucy Ayake yabwiye ijwi ry'Amerika ko Malonge yemerewe kuja kwisuzumisha amagara mu bihugu byo mu buseruko bwa Afrika. Mu minsi yeze n'ibiduga by'intambara hamwe n'abasirikare barungitswe mu ibarabara rigana ku rugo rwiwe i Juba. Inyuma yaho yankiye gukurikiza itegeko ryavuye kwa perezida ryamusaba gutanga abasirikare 30 bamucungerera ubuzima. Imibonano igamije kumvikanisha Malonge na leta ya perezida Kir imaze indwi itanguye. Ambasade ya Leta Zunze za Amerika Juba yarashize amakuru ku rubuga rwayo rwa internet ku munsi wa mbere igabisha abanyamerika kwirinda kuja mu bice byakwiragwijwemo abasirikare kugira ntibahure n'ingorane. Umuyobozi mukuru w'igisata cya ONU kigenzura ibigwanisho Ruhonyanganda Yukiya Amano kuri wa kane aho yari i New York yongeye kumvisha ambasaderi wa Amerika muri ONU Nikki Haley ko igihugu cya Iran cyubahiriza neza amasezerano akibuza gukora ibirwanisho bya nuclear cumvikanywe ko n'amakungu mu mwaka wa 2015 ubaye ubwira kabiri aho bategetsi bahura ubwa mbere babonana ni Vienne muri Autriche mu mpera z'ukwezi k'umunani igihe Nikki Haley yari yagendeye ku cicaro cico gisata kiri kuri cyo kibazo nyine cy'amasezerano ya nuclear na Iran. Inyuma y'urwo rugendo Perezida Donald Trump wa Amerika mu kwezi kwa cumi guheze yaciye afata ingingo yo kutongera kwemeza ko Iran yubahiriza ayo masezerano, ingingo yaciye irungikirwa inama nshingamateka ya Amerika nayo ikazoraba ko bikenewe ko ibihano byari byafatiwe icyo gihugu bisubizwaho. Yukiya Amano yongeye gusubiriramwo uwo mu diplomate wa Amerika ko gushika ubu igisata cyawo ni kigenzura ibice byose bya Iran cyo bagikeka ko bikoregamwe ibyo bigwanisha ruhonyanganda mu mpera z'ukwezi rero kwa munani. Nikki Haley yari yasabye ko ibikorwa byo kugenzura bikomezwa cyane akanigura ko bidakorwa uko bikwiriye. Abantu barenga 22 barahagaritswe muri Arabia Saudite ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze ku itegeko ry'umwami w'ico gihugu mwisekeza ryo kurwanya ingeso yo kurya ibiturire muri ico gihugu yabaye ndanse. Abategetsi b'ico gihugu batangaje jo kuwa kane ko abo bafashe barimwo abatwara intara, abashikiranganji hamwe n'abikorera utwabo. Abamaze gutumwa ko n'ubutungane bose hamwe ni 28 gushika ubu nk'uko tangazwa n'ubutungane bw'ico gihugu. Amafaranga arenga ku miliyaridi ijana z'amadolari niyo yanyurujwe mu kiringo cy'imyaka irenga cumi. Abategetsi baci bafata amakonte yo mu mabanki yabo bakekwa kandi n'ibyo batunze byitwa ko byavuye muri ubwo busuma bizoca bija mu minwe ya leta. Ibyo bitangazwa n'ubucumanza bwa Arabia Saudite.
Nare mpuzamakungu mpanabyaha ejo ku munsi wa kane yahaye uburenganzira abashyikiriza manza gutangura itohoza ku byaha byakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2015 gushika mu kwezi kwa cumi umwaka w'2017. Ibindi kuri iyi ngingo mugenzi wacu Eloge buri kane zarabidushikiriza.
Kuri uyu wa kane abacamanza batatu b'igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI bahaye uburenganzira Fatou Bensouda umukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha Irahe bwo kugurura amatohoza ku vyaha iyo sentare yashiriweho gutohoza ko vyakozwe mu Burundi canke vyakozwe n'abarundi hanze y'igihugu c'amavukiro yabo kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015 gushika itariki ya 26 ukwezi kw'icumi umwaka w'2017. Umukuru wa CPI afise ububasha bwo kugira amatohoza no ku bindi vyaha vyakozwe imbere y'itariki ya 26 mu kwa kane 2015 canke ivyakozwe n'ibizokorwa inyuma ya 26 ukwezi kw'icumi 2017 mu gihe ibisabwa n'amategeko vyuzuye. Ingingo ya mbere y'iki gisata cy'ibanze yashinzwe ku itariki ya 25 ukwezi kw'icumi mu mwaka, ariko mu buryo bwihariye umukuru wa CPI niwe wenyine yemerewe kuzana amakuru n'ivyemezo bikenewe mu ntumbero yo gukingira ubuzima bw'abakorewe amabi hamwe n'ivyabona. Icyo gisata cy'ibanze cya CPI kivuga ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo gutohoza ku vyaha vyaba vyarakozwe mu Burundi igihe icyo gihugu kitari bwikure mu masezerano y'i Roma ashinga CPI. Uburundi bwinjiye muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI ku itariki ya mbere ukwezi kwa 12 mu 2004 buyisokoramwo kwa 27 ukwezi kw'icumi mu 2017. Itangazo rya CPI ryasohotse kuri uyu wa kane risigura ko iyo sentare ifite uburenganzira bwo kugira amatohoza ku vyaha yagenewe gukurikirana mu kiringo co kuva Burundi bwinjiye muri iyo sentare gushika ku itariki ya 26 ukwezi kw'icumi guheze. CPI sigura kandi kwifite ububasha bwo gutohoza naho Burundi bwikuye amasezerano y'i Roma kuko ivyaha bishobora kuba vyakozwe vyabaye ico gihugu kikigengwa nayo masezerano. Iyo sentare ibandanya ivuga ko Burundi butegerezwa kwemera gukorana nayo na rijya ingingo yo gukora amatohoza yafashwe kuwa 25 ukwezi kw'icumi 2017 imbere y'uko Burundi bwisokora muri CPI. Sepe ishikiriza kandi kukora na hagati y'u Burundi nayo bitegerezwa kubandanya umwanya wose amatohoza azomara ikibutsa kwiza inshingano u Burundi bwiyemereye igihe bwemeza amasezerano y'i Roma. Igisata cy'ibanze cya gatatu cya CPI kimenyesha kw'ibyemezo byazanywe n'umukuru w'iyo sentare harimwo ibyo yabwiwe n'abakorewe amabi bihagije kugira ngo habe amatohoza yerekeye ibyaha by'agahomera bunwa ziba byarakozwe mu Burundi kuva ku itariki ya 26 ukwezi kwa kane 2015 haba mu Burundi mu bihe bimwe bimwe canke hanze y'u Burundi bikozwe n'abarundi. Muri byo ico gisata kidondagura ubwicanyi ugufunga abantu no kubaka uburenganzira bikabije ukubaboreza igufa ukubanyuruza ugufata ku nguvu abakenyezi n'abigeme hamwe ni hamwa. CPI ivuga ko abantu 1,200 baba barishwe kuva mu kwezi kwa kane 2015 ibihumbi baborezwa igufa ibindi bihumbi bafungirwa ubusa mu gihe abagera ku 100 baburiwe irengero. Hagati y'uko kwezi mu 2015 no kwa gatanu 2017 iyo sentare harura abarundi bahunze igihugu kwari 413 490. Abagirizwa ibyaha harimo abakozi ba leta canke imigwi ishyira mu ngiro politike za leta. Ahavugwa cyane cyane igipolisi iperereza bimwe mu bisata by'igisirikare byo babikora rwihishwa bitari munsi y'uburongozi bw'inzego za gisirikare zizwi bigakorana n'urwaruka rw'imbonerakure rw'umugambi uri ku butegetsi. Umukuru wa CPI ntabwirizwa kugarukiriza kuri ibi byaha byadondaguwe gusa afatiye ku byemezo ashobora no gutohoza ku bindi byaha nka genocide n'ibyaha byo mu ntambara mu gihe atoja hanze y'ibyo yemerewe. Umuvugizi wa leta y'u Burundi Philippe Nzobonariba yabwiye ijwi ry'Amerika ko leta itaramenyeshwa ingingo ariko yongera ko leta y'u Burundi itazokorana na CPI kuko atabushuti bigifitaniye. Nzobonariba anasanga abacamanza bafashe ingingo bivuguruza bagahonyanga amategeko kuko bemeza ko umukuru wa CPI ashobora gukora amatohoza ku byaha byakozwe imbere n'inyuma y'ikiringo yaherewe ububasha. Asozera avuga ko ari bimaramare byabatumye gufata ingingo kugira ngo barabe uko bigo byora bitewe n'uko bahonyanze amategeko menshi rwose harimwo kutegera bagisha inama u Burundi mu byo bateguye byose. Eroje Burikaneza, Bujumbura, Ijwi ry'Amerika.
Inyuma y'iyo ngingo Aime Laurentine Kanyana umushikiranganji w'u Burundi ajejwe ubutungane yaragize icyo bivuze ko yavuganye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Tumutega amatwi.
Iyo ngingo ahariya leta y'u Burundi yatangaye kuko turazi yuko n'ibintu byo gucyuca cyane ibandane rikorwa ku Burundi ku bantu badashobora kubona ku Burundi ari igihugu cyikukiye kandi gifite inzego z'ubutungane bwikwice bakaguma barondera rero kwinjira mu butungane bw'u Burundi kubusubirira mu kibanza. Iyo ngingo rero yafashwe u Burundi ntiburaba kuko u Burundi bwaravuye muri iyo sentare ku itariki 27. Iyo ngingo bavuga ngo yafashwe ngo itariki 25 ariko Burundi bigeze buzimenya ebwo mwese mudukorondera amakuru bidasanzwe muzimenya ubunyani ni ukuvuga yuko ni ikintu bagiye gufondafonda
ariko
iyo
sentare irafite uburenganzira iyo sentare irafite ububasha bwo gutohoza ibyaha byakozwe imbere y'uko Burundi buva muri ayo masezerano.
Oya mu gihe yari kuba yatangaye amatohoza imbere y'uko Burundi buvamo byari gushoboka ariko gushika itariki 27 z'ukwezi kw'icumi Burundi bukagira buvamo iyo ngingo ntiyari bwafatwe
mu gihe
kuvuga yuko rero ubu unya iyo se ntabwo ifite uburenganzira bwo kuza gutohoza ku Burundi
mu gihe none mu gihe mushikiranganji
akagize umutekano kawe ni kabi ariko karitegetse nako ntabyo karategeka
mu gihe ishyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'amakungu vyorunyika abantu bajeje gutohoza izo zaha mu Burundi Burundi bwo byifatamo gute
abo bafatwa nk'abaje gutera u Burundi hama abarundi nabo kuva kuri ntare Uganda baragwanira igihugu buri bakakirwanira
muri iki gihe ikintu u Burundi bugiye gukora ni ikihe?
U Burundi burashikiriza aho buhagaze bugashikiriza aho buhagaze abakeneye kubyumva hanyuma bubandanye bubahiriza butunganiza n'abarundi ubwo bwami.
Hariho abantu bashobora kwibaza ko kubona mwanka ko abaje gutohoza binjira mu Burundi ko ari uko kwiyotsa icyaha aho mubivuga ko iki amasegonda 20
mbega iyo muri leta yagiriye habaye icyaha abarundi baraja gusaba gutohozayo ibitohoreza abanyezi ntibatire kuba dutohoze iby'u Burundi bwacu
mushikiranje w'urundi Aime Laurentine Kanyana turabashimiye cyane gose ku kiganiro muhaye radio ijwi rya Amerika
tukivuga kandi kuri iyo ngingo ya sentare muza makungu mana vyaha yahaye uburenganzira abashikiriza manza gutangura gutohoza ku vyaha byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka wa 2015 mugenzi wacu Etienne Karekezi yaganiriye na Lambert Nigarura yanonosoye amategeko mpuza makungu ari mu rwego mpuza makungu rw'abashikirizwa manza bakurikirana ivyaha bikomeye akaba kandi ari mu ishyirahamwe SOS Torture Burundi yatanguye amubaza ukuntu yakiriye iyo ngingo ya sentare mpuza makungu mpana vyaha turatega amatwi
ingingo ihejeje gufatwa na sentare mpuza makungu mpana vyaha y'ubutonguza amatohoza mu Burundi twende twayakiranye ugweze twayishimiye cyane kuko n'ingingo twari twiteze kuva kera Ya murazi yuko hari haheze hafi imyaka ibiri turiko turasaba iyo sentare ko nyabuna yotanguza amatohoza uko mu bikorwa twakoze ari byo kwegeranya amakuru ari byo kuvugana n'abantu bakora ibyaha bakaduha uburenganzira bwo kubaserukira byaragaragaye yuko ibyaha biriko birakorwa ari ibyaha biteye ubwoba bisanzwe bikurikiranwa na sentare mpuzamakungu mana byaha na cyane cyane mu gihe sentare zo mu gihugu zigaragara yuko tagishoboye gukurikirana abakora ibyo byaha kubera ibibanza barimo kubera babusunze inguvu nicyo gituma bigaragaye yuko tutarinda gusenya byumvikana yuko umunsi twebwe tunezerewe dushimye yuko sentare mpuzamakungu ifashe ingingo ikomeye ije kubahiriza abakora ibyaha no gukubita intare mu ruhanga abigize akagara ma Ruganda mu gutoteza abo bakeza gushingira
ariko nanone ministre w'ubutabera w'ubutungane w'u Burundi Aime Laurentine Kanyana atangaza ko ibyaha byakozwe byumvikana ko ari ibyaha ariko ko inkiko sentare z'u Burundi zishobora kubiburanisha nta kibazo
nibaza yuko yihenze kuko wewe nta n'ikindi yari kuvuga na cyane cyane ko ari we yafatiye amaboko mu mugongo ubutungane bwo mu Burundi mu bisanzwe iyi ndya sentare ko isanzwe ikora bisanzwe bitekanijwe n'amategeko ni kuvuga yuko ari sentare ikora mu gihe sentare zo mu gihugu atabubasha cyangwa ubushobozi zifite ibyo nabyo ntibikiye agateseshwa muri sentare zo mu Burundi zarafatiwe amaboko mu mugongo murazi ibintu byabaye kuva mu mwaka w'2015 abantu bishwe bari mu minwe y'inzego z'umutekano abantu bafatwa buke bagatoza ibiziga abantu baraswa n'abapolisi cyangwa abasirikare ku murangi izuba riva abo bose ntibigeze bakurikiranwa nta n'ukwigirisha ngo bagerageze basi bagire n'imitahe numva yuko ibyo ari ukudashaka no kudashoboka hari hageze mbe nihataba harabingiranye yuko sentare ikurikira yuko ifata ikibazo mu ngiro nk'uko amategeko ashyiraho sentare asanzwe abitegekanije byumvikana yuko uwo mushikiranganzi yananiwe no kureka ubutungane ngo bwigenge bukora akazi kabwo ntakindi yari gushobora kuvuga nibaza yuko umuntu ari umutahura kuko ibyiwe byasenzwe nareke ubutungane mpuzamakungu bufise ububasha gukora akazi kabwo
Maitre Lambert Nigarura urumwe mu bashingwamanza bari mu rugaga rw'abashingwamanza mu rwego mpuzamahanga rukukira sentare mpana bya mpuzamahanga none se niba Uburundi buvuga ko butakwemera ko sentare iyi rukiko mpuzamahanga mpana byaha rwaza gukurikirana gukora nkete mu Burundi igihugu cyanze ko sentare iza gukora iperereza ku byabaye muri iki gihugu mu mategeko byagenda bite
mu by'amategeko nibaza yuko bitagoye ubuhoho niyo ngingo yo gutangura amatohoza yafashwe itariki 2025 ukwezi kw'icumi hari hagisigaye iminsi kubw'iyo leta y'u Burundi ive muri mu mayo masezerano byumvikana dufatiye ku ngingo ya 86 y'amasezerano yashyiraho iyo sentare u Burundi burafise itegeko bw'ukwemera mbere no gukorana n'abahinga b'iyo sentare bazaba bariko barangira amatohoza mu gihe rero base kuvuga yuko bazuba barenze ingingo ya 86 y'amasezerano y'iyo mashyaka y'iyo sentare ingingo u Burundi bwashyize ku mukono ubuzuba rero buciye mu makosa ariko naho ubwo kwanka twigihambaye bizoba bigaragaye yuko baguma bahunyanga amasezerano mpuzamakungu bashyize ku mukono ariko nta mutsi uzokwica ibere kuko umunsi sentare ifashe ingingo kubera isa amakuru yose ahagije amakuru yatanzwe n'amashyirahamwe yigenga amakuru yatanzwe n'amashirahamwe mpuzamakungu imbere cyane cyane n'igisata cyawo nitangiza amatohoza icyerekanye ibyaha byakozwe abandi bikoze n'ingina byakozwe bizumvikana yuko atana amatohoza menshi yotwara umwanya yosaba n'uko leta itegezwa gukorana nayo byinshi bikenewe kuko iba bifise icyo kenerwa cyane cyane uwo munsi tubona ni uko mu bisanzwe dufatiye kuri iyo ngingo iyo amatohoza atanguye Burundi bufise itegeko ahubwo ryo guca butanga abantu bakurikiranwa kugira bitabe imbere y'intahe amasentari ntizigira buburanishe amasomo yandi.
Ijwi ry'Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afrika.
Masekonda 56.
Yego, nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'Amerika. Tuve mu Burundi tuje mu Rwanda. Abanyeshuri bahora biga kaminuza ya Jomo Kenyatta yakorera I Kigali mu Rwanda batangajwe n'ingingo yavuye mu biganiro byabaye hagati y'ikigo cyabo n'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda. N'ingingo abanyeshuri bemeza ko atacije gukemura mu bibazo bari bafise. Nkuru ya mugenzi wacu Asunta Kaboyi.
Ugomba kwiga ariko uburyo bwo kwiga uko ugomba kuba online.
Uyu ni Emmanuel Muvunyi umuyobozi w'inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda asobanura abanyeshuri barenga 300 bigaga muri kaminuza ya Jomo Kenyatta uburyo bagiye gukomeza amasomo nyuma y'uko ikigo cyabo gifunzwe. Inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda yafashe umwanzuro ko iki kigo kigomba gufungwa burundu abanyeshuri bari basanzwe bakigamo bagakomereza amasomo yabo bifashishije uburyo bwa internet ibizwi mu ndimi z'amahanga nka online cyangwa bakaba bakoroherezwa kujya gukomeza amasomo yabo mu gihugu cya Kenya. Ni imyanzuro yamagamwe n'abanyeshuri ivuga ko yose itazabafasha.
Batubwiye ko tuzajya tujya gukorera ibizamini Nairobi ku itike yacu, bamwe muri twege minevare twayishuraga ku mushahara w'akazi dukora kubona uruhusha ku kazi ngugiyo ngiyo kubona iyo tike kujyana Nairobi bamwe muri twege ntayo tuzabona.
Imbere iyo system bahisemo ya online twege ntabwo twigeze tuyihitamo kuko twagiye kuza kwicara mu ishuri online zihari. None uyu munsi baradufosinga kuba ari byo dukora.
Iyo ubona umuntu yishyura minevare yiziritse umukanda yarangiza ngo ukumva ngo birakubise ngo university irafunze nta mpamvu imenyeshejwe urumva ko ari ibintu bibabaje cyane.
Leta ivuga ko nta munyeshuri wari usanzwe yiga uzaba uburyo bwo gukomeza amasomo. Inama nkuru y'amashuri makuru mu Rwanda isaba abanyeshuri kuba bakomereza mu zindi kaminuza zemewe mu Rwanda. Umwanzuro nawo wagaragaye nk'uzananiza abanyeshuri batari bake cyane cyane abafite amikoro adahagije.
Nari nagiye gukoresha exemption kugira ngo ndebe ko nakwiga ahandi nkarangiza vuba nk'uko mbyifuza. Icyabaho ni uko nagiye kuri University of Kigali amasomo nasanze amwe batayigisha nayo bigisha no kuvuga ngo hano umuntu agiye abonamo C no kuvuga ngo kubona inyuguti ya C hano ba watsinze kuri Jomo Kenyatta. Ariko ugiye kuri University of Kigali no kuvuga ngo kubona inyuguti ya C bayifata nkaho watsinzwe. Mu masomo 10 yose 12 nari maze kwiga ayo bankuremo ntagomba kwiga kuri University of Kigali na amasomo abiri yonyine. Nukuvuga ngo ubwo masters abandi biga imyaka ibiri twe tugiye kwiga imyaka ine. Icyongeyeho nukuvuga ngo aho masters handi bayishyura miliyoni n'ibihumbi 900 nukuvuga ngo hano nari maze kwishyura miliyoni n'ibihumbi 600 ubu ngiye gutangira kuri University of Kigali nongere nishyure miliyoni n'ibihumbi 600.
Iyi kaminuza yari iherutse gushyirwa ku rutonde rw'izavuzweho kutagira ireme ry'uburezi rihagije yahagarikiwe ibyiciro bitatu by'abayigagamo ije yongera kuri kaminuza zindi enye zari zaramaze gufungwa n'ikigo cya leta gishinzwe amashuri makuru mu Rwanda. Leta yavugaga ko izi kaminuza zafunzwe zitari zikwije ibisabwa ngo zitangire ireme ry'uburezi bunoze.
iyi kaminuza kimwe n'izindi zafunzwe mbere zari zahawe amezi atandatu ngo zibe zakosowe amakosa yagaragaraga mu mikorere yazo ayo mezi ashira ntacyo zikoze ihitamo kuzifunga burundu nubwo habaye ibiganiro hagati ya Leta y'u Rwanda abanyeshuri ndetse na kaminuza iyi kaminuza Jomo Kenyatta yarangije kuva mu Rwanda kuko naho yakoreraga nta birango byaho bikihagaragara Asunta Kaboye ijwi rya Amerika I Kigali
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Mu Rwanda dukubiritere muri Tanzania mu kwezi guheze itari ku 8 byaravuzwe cyane ko Leandre Baramahije umushikiriza manza mukuru wa sentare y'iyungurizo igisagara cya Bujumbura yahunze igihugu n'umuryango wiwe naho byari uko ubutwara sentare na inyuzwa arahakana ko uwo mucamanza atahunze mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru arabidushikiriza
kubwutwara sentare ya Afrika ijerwe kubahiriza agateka kazi na muntu haracari byinshi byo gukogwa kugira abanyafrika baronke ubutungane bwigenga bubereye kandi bwubahiriza agateka kazi na muntu avuga ko arico gituma hakoranijwe abatwara amasentare na inyuzwa abatwara amasentare ya karere hamwe n'abashingwa manza kugira ngo bahanahane ibyumviro kucokorwa muri yo ntumbero
principal défi c'est celui de l'amélioration de la justice
ati chambere nuko muri Afrika ubutungane bwotera imbere hagacimikirwa kugukorana n'inzego zindi z'ubutungane mu karere hamwe no kugwego mpuzamakungu aho bose ni kugira amasentare hamwe n'abacamanza barushirizeho kugwanya ukudahana ibyaha hamwe no kubahiriza agateka kazi na muntu
la protection des droits de l'homme sur le continent
nashimikira kugukorana n'amasentare mpuzamakungu hari ibihugu bimwe bimwe bibandanya kwikura muri ayo masentare akarorero no Burundi uheruka gukura karenge muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI ubutwara sentare na inyuzwa y'u Burundi arahumiriza ko naho iyo ngingo yafashwe atawushira agate mu ginyo François Nkezabahizi avuga ko sentare z'igihugu zifite ububasha bwo gufata no guhana abakora ibyaha bose
ubwo nuko Burundi bwikwiye kandi ubucimanza zimeze neza kandi zikwije zisakanovera ndetse n'izindi sentare zo mu bindi bihugu zikatwisunga zikisunga ingingo kuko turashobora kwemeza neza yuko mu Burundi byaha bikozwe ibihanwa sentare z'u Burundi zirikwiye ziraca imanza wakoze icyaha wese agakurikiranwa ku rugero rwikwiye twebwe biradushimisha cyane kandi n'amakungu na cyane cyane muri Afurika arabona yuko twebwe twikwiye kandi dushimanza zibereye
ubutwara sentare ya Afurika ijerwa gateka kazi na muntu asanga inzitizi zikibangamiye cyane ubwigenge bw'ubutungane ari uguhabwa amategeko n'amareta hamwe n'ibiturire
toujours est-il qu'il faut souligner que la justice doit être indépendante doit donc débarrasser
ubutungane hamwe n'abacamanza bibwirizwa kwigenga kugira ngo bakore akazi kabo neza badatamitswe ijambo n'amareta canke ngo bahabwe ibiturire baciza ngo ndagonde nico gituma habwirizwa gukogwa ibishoboka byose kugira ngo inzitizi zose zihave maze ubutungane bukora akazi kabwo atari
ubuhengamizi
aho ubutwara sentare ntenyuzwa mu Burundi avuga ko igihugu ciwe kigwanya gose ibiturire cane cane mu butungane
ivyo vyovyo habari muri Afrika habari mu gihugu cose hijya hose ya maradio nkuko mu mama mushikiriza n'abandi bashikiriza twumva yuko ibiturire ari vya hose kwisi yose ariko na cyane cyane nko mu Burundi twebwe hariho inzego zihasha gose cyo giturire ayo sentare yikwiye yo nyene ngira ngo zironka n'akayabo kubishikiriza ngaha yuko ko byose tugisangiye n'ibindi bihugu byose twebwe ako o na kantu twisangije kandi tubona yuko tukeretse nabandi bo mu bindi bihugu bya Afrika babona yuko ugwa nyigituje bikwiye
iyo nama ruko koma yo guteza imbere ubucamanza izomara imitsi itatu bitekanijwe ko ibizovamwo bizoshekirizwa ishami ry'ubumwe bwa Afrika iryo shami naryo rizoca ribiha abakuru b'ibihugu byose kugira ngo inzego z'ubucamanza zivyisunge mu gutunganiriza abanyagihugu cyeklaveni nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika
arakoze mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru kuri iyo nkuru aho ni naho duhaje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha cyo timwese mukunda radijwe rya Amerika turabashimiye turashimiye n'abadufashije mu bwinga bw'ivyuma kuri micro i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka makuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana ndabifurije umunsi mwiza mubandanye mwumviriza radio ijwi rya Amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.